Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave metero 25, 31 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93.3 I Karongi muri Uganda mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 I Kisoro ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Ninina haze mu Burundi umurwi w'igihugu jeje agateka kazi na muntu Seni Deas witwaye muri ONU usaba ko usubizwa mu kibanza cagenewe imigwi hidatamikwa ijambo n'ubutegetsi waheruka kuvanwa muri ico gwagirizwa gukora nabi
niyaba yari yafunzwe aka fungurwa tukavyerekana niyaba yari yabuzirengero hanyuma tukashobora kumutora tukamwerekana.
Uyu ni Vignini Muraba atwara umurwi Seni DH mu gihugu c'u Burundi. Amwe mu mashirahamwe yigenga asanga umurwi wa Seni DH utarenganijwe mu kuvanwa mu kibanza c'iteka a gihabwa ibihugu bikora vyigenga. Turabigaruka ko handi hato muri Malawi ibikorwa vyo kurondera indege yarimo vice president w'ico gihugu yazimiye ejo kwa mbere biracabandanya. Aha muri Amerika naho sentare y'abanyagihugu yatanguye kumviriza urubanza rw'umuhungu wa president Joe Biden idonido ni mukanya isase musangwe ikaze. Reka ikiganiro cacu tugihere ku makuru agezweho ijya nino ku isi. President wa Malawi Lazaro Chakwera yategetse ko ibikorwa byo kurondera irengero ry'indege yarimo icegera ciwe Salus Klaus Chilima bibandanya. Indege ya gisirikare yarimo Salus Klaus Chilima n'abandi bantu icenda yazimiye mu gatondo kejo kuwa mbere ku masaha yo muri Malawi. Yahagurutse ku kibuga c'indege c'umugwa mukuru Lilongwe saa 3:17 bikaba byari bitegekanije ko ishika ku kibuga c'indege cigisagara kiza ubwa gatatu muri Malawi citwa Mzuzu saa 4:02. Mu ijambo president wa Malawi Lazaro Chakwera yashikirije bice kuri televiziyo y'igihugu yagize ati
however upon arrival in Mzuzu the pilot was unable to land the plane.
Indege imaze gushika ku kibuga c'indege ca Mzuzu bwanase ko ishika hasi kubera umudereva atabona neza aho yirukira bitewe n'ikirere kitari ciza. Abajeje by'indege bakiye bahanura umudereva gusubira irirongo. Ntibyasebye guhanahana amakuru hagati y'abakurikirana urugendo rw'indege n'abari bayitwaye twaciye guhagarara.
Perezida wa Malawi Lazaro Chakwera muri iryo jambo yabandanije avuga ko yituye ibihugu bibanyi hamwe n'ivya kure birimo Amerika, Ubwongereza, Norvege na Israel kugira ngo bifashe mu kurondera ahari iyo ndege. Vice President wa Malawi Salus Klaus Chilima w'imyaka 51 yabunwa nk'umwe mu bashobora kuzohiganira amatora y'umukuru w'igihugu ategekanije muri Malawi mu mwaka uza mu 2022 yatawe muri yompi yagirizwa kunyereza matungo ya leta ariko mu nyuma aza kurekurwa agize umwere. Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru turafitiye muri kano kanya. Akanama ka ONU kajeje umutekano kemeje ingingo zitegeka agahengwe k'intambara hagati ya Hamas na Israel. Ingingo zemejwe zari zatanzwe na Amerika zigizwe n'ibice bitatu. Ica mbere gitegeka ko agahengwe k'intambara kabwirizwa gushigwa mu ngiro bidatevye imbohe z'intambara zirimwo abana, abageze mu zabukuru n'abakomeretse zikarekurwa vyihuse. Igice ca mbere c'izo ngingo kirimo kandi ko ibisigarira vy'imbohe z'intambara zagandaguwe bibwizwa gusubizwa imiryango y'abanyakwigendera, ingabo za Israel zikava mu burere burimwo abantu benshi mu ntara ya Gaza, abanyepalestina bagahabwa uburenganzira bwo gusubira mu mihana yabo, abagira neza nabo bakoroherezwa mu gushikana ifashanyo ku bazikeneye. Igice ca kabiri c'izo ngingo gitegeka guhagarika intambara, ingabo za Israel zikava burundu mu ntara Gaza. Igice cya gatatu nacu kirimo ko hawuca hatangura imigambi y'igihe kirekire igamije gusanura intara ya Gaza. Ibisigarira by'imbohe z'intambara bizoba bigisigaye muri Gaza ico gihe bigatahukanwa muri Israel. Ku bihugu 15 bigize akanama ka ONU, 14 vyose birimo Ubushinwa vyemeje izo ngingo. Uburusiya bwashimye kutagira ico buyivuga ko ambasaderi wa Amerika muri ONU Linda Thomas Greenfield yishimiye ingingo zatowe avuga ko ko amakungu ahisemwo amahoro mu gihe Israel yari yashimagije ingingo zatanzwe na Amerika imbere yuko zemezwa umurwi wa Hamas nawo wasohoye itangazo uvuga ko nawo nyene wakire neza ingingo zitegeka gahengwe k'intambara umwe bwa buraya nabwo nyene bwashimye buca bugira ko busaba impande zose kubahiriza ibiri muri izo ngingo Ijugi Amerika duce tubandaniza mu yavugwa mu gisata cy'ubutungane aha muri Amerika sentare y'abanyagihugu jury muri leta ya Delaware iri mu buseruko bwa Amerika yatanguye kurimbura mu mwiherero nimba Hunter Biden umuhungu wa president wa Amerika Joe Biden yagigwa n'ivyaha byo kuba yararenza amategeko mu gutunga ibigwanisho abizi neza ko akoresha ibyo byabwenge abanyagihugu 12 bari kubarimbura ivyaha Hunter Biden yagirizwa kuba yarakoze mu 2018 bavuze ko abashikiriza manza n'ababuranira Hunter Biden bose batanze ivyemezo vy'ivyagirije n'imburano Jill Biden umutambukanyi wa Biden akaba mukase wa Hunter yari mu bitabiriye iyugurwa y'imburano imbere y'abagize senare y'abanyagihugu iri kuburanishiriza uru rubanza mu gisagara ca Wilmington co muri leta ya Delaware iyo Biden navuka naho president Joe Biden wa Amerika atariho yari yashigikiye umuhungu wiwe biciye mu itangazo yasohoye amubwira ko mwishimiye muri iryo tangazo yirinze yamara kugira ico avuga ku vyo yagirizwa agira ati nka president w'igihugu sinifuza kugira ico mvuga ku rubanza rukiri mu mburano ariko nk'umuvyeyi fitiye urukundo rwinshi umuhungu wanje ndamwizeye kandi ndahagaciro ukwihangana kwiwe ari nka hamwe Hunter Biden umuhungu wa Joe Biden yokwagirwa n'ivyaha ashobora gucibwa umunyororo w'imyaka 25 ashobora ariko gutezurirwa kubera atabindi vyaha vyarije bwamwa gire ahamukamiya kwa rubwa mbere Amerika ikwiburanisha urubanza rw'umwana w'umupresident akiri ku butegetsi Bacumviriza ijugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda abarwanyi bahutiwe muri Yemen bahagaritse akagwi k'abantu bagirizwa gusumira rusaku Amerika abo barwanyi bavuga ko abahagaritswe bose bahora babesha ko bakorera amashirahamwe y'abagira neza arimo ONU ariko vy'ukuri bakorera igisata ca Amerika kijeje iperereza abahutiwe muri Yemen bakorana vya hagufi na Irani bavuze ko abo bafashe bose bari bamaze imyaka myinshi basumira urusaku Amerika bemeza ko ibikorwa byo gusoma urusaku babanje kubikorera muri ambasade ya Amerika muri Yemen imbere y'uko yugarwa mu 2015 abarwanyi b'abahuti bo muri Yemen ntibavuze abo bafashe uko bangana gusa mu ndwiheze ishami mpuzamakungu ONU ryari ryavuze ko abo barwanyi bahagaritse abakozi bayo 11 Ijugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tubashimire ko mwaduhisemo mu yandi maradiyo ayo makuru muheje kumva n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube ya True Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Reka makuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahere mu Burundi aho mu rwego rw'igihugu jejwe gateka kazi na muntu se INDH witwaye muri ONU usaba ko usubizwa mu kibanza ca mbere A cagenewe imigwi idatamikwa ijambo n'ubutegetsi akanama ka ONU kajejwe gateka kazi na muntu mu kwezi guheze kavanye u Burundi muri ico kibanza citeka kabwagiriza kutigenga amwe mashira hamwe adaharanira inyungu za politika avuga ko ONU itigeze irenganya uwo mugwi ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru pia Claire
Utwara umugwi ujejwe gateka kazi na muntu CNIDH yatangaje kuri uyu wa mbere ko wahohotewe mu kwamburwa igihagararo ca mbere cagenewe imigwi ikora yigenga Statut A ni mu gihe akanama ka ONU kajejwe gateka kazi na muntu gaheruka gushira uwo mugwi kuri Statut B urutonde rumwe n'imigwi yo mu bihugu bitwaza umukazo nka Algeria, Libya, Tunisia, Nicaragua, Venezuela, Turkiya n'ibindi Abahinga baboni bafashe iyo ngingo inyuma y'umwaka wose basuzuma ibikorwa vy'uwo mugwi. Bavuze ko basanze uwo mugwi udakora wigenga, wacitse igikoresho ca leta, utamikwa ijambo n'ubutegetsi. Abo bahinga bongeye basigura ko hari amabi uwo mugwi ukora ko ugasha, nk'uko do mu rutoke ku mabi akogwa n'inzego za leta canke ugwaruka gwimbonera kure zegamiye umugambo uri ku butegetsi SNDFDD. Abahinga baboni bakoze amatohoza, bavuze kandi ko uwo mugwi utavugira abahohoterwa bazira ivyiyumviro vyabo vyabi vya politike n'ibindi. Yamara mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere i Bujumbura, Sixe Vinyine Muraba yatangaje ko umugwi arongoye wabeshewe kuko usiga yuvugira bose harimwo nabo bazira ivyiyumviro vyabo n'abamenyesha makuru.
Harimo abantu basanzwe bari mu migambwe itandukanye itavuga kumwe n'umugambo uri ku butegetsi. Twaciye dushirako n'icavuyemo ko umuntu yarekuwe canke kwa gatsika kiwe kagiye karatera imbere gusumba, kugira abamenyesha makuru bashobora kuba barafunzwe canke agatsika kabo kagahungabana. Niyaba yari yafunzwe akafungurwa tukavyerekana, niyaba yari yabuze irengero hanyuma tukashobora kumutora tukamwerekana. Bava mu binyamakuru nka Iwacu, Isanganiro, Bonesha, BBC n'ibijanye n'abandi bantu nk'abaharanira agateka kwa zina muntu nabo nyine bari muho twafashije.
Ingingo yafatiwe CNIDH ifise ikiringo c'umwaka kugira ngo ibe ntabanduka. Mu kuyifata akanama ka ONI kari kituwe n'amashirahamwe yigenga n'inani zitandukanye harimo FIACAT rufise icicaro mu Bufaransa. Umushinga amanza Armeni yongere atwara ishirahamwe AKAT Burundi riri mu runani FIACAT yasiguriye Ijwi rya Amerika kuwo mugwi w'u Burundi ukwiye gukoresha ico kiringo kugira ngo wisubire ko.
Nico gituma rero uyo mugwi w'agataya kazi na muntu tusaba yuko woca ushiramo ingufu nyinshi ukerekana koko wigenga ukubahiriza agataya kazi na muntu, kubera uwigera werekana ibitigiri nyavyo vyerekeye ihohoterwa n'isinzikazo ry'agataya kazi na muntu, canke bakerekana ko atahohoterwa ry'agataya kazi na muntu ryabaye mu Burundi mu kiringo cy'umwaka, kandi amashirahamwe yigenga y'agataya kazi na muntu yirirwa arasohora ivyegeranyo bitandukanye vyerekeye ibitigiri vy'umurengera vy'ihohoterwa rya kiremwa muntu, ntihagire umwo amatohoza akogwa kuri ivyo vyegeranyo.
Ikindi uwo mugwi CNIDH wari wagirijwe nuko hari ubwicanyi bukogwa, yamara ntukore amatohoza canke ngo usemerere. Mu Burorero amashirahamwe atandukanye hamwe n'abahinga ba ONI batanze harimo abantu barenga 200 baharwe ko bishwe, abarengabo bakanyuruzwa mu kiringo c'umwaka umwe uheze. Yamara mu mugwi CNIDH ntagire amatohoza bakora. Ibi biremezwa kandi n'icegeranyo ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika co ku mwaka uheze catangajwe muri uku kwezi kwa gatanu guheze. Aha umugwi CNIDH usigura ko akazi k'amatohoza y'ubwicanyi ari ku butungane. Sixe Vinyine Muraba twari uwo mugwi yamenyesheje ko bituye akanama ka ONI n'urunani ruhuza beniyo migwi ku isi kugira ngo ingingo yo gukura uwo mugwi mu kibanza ca mbere ifutwe.
Ariko icatutangaje tugasha twimvira igituma baba baragize ivyo, nico gituma twaciye dusubira gusaba ko hokogwa amatohoza yimbitse. Ubwicanyi mu Gifaransa ça fait partie des crimes, donc la CNIDH ikora ibintu bijanye n'agasaka kazi na muntu, le crime de droit commun birafise inzego bijanye. Twebwe CNIDH yinjiramo mu kibonye kwa ayo matohoza atari kwagenda neza, utaja kwinjira mu madosiye ariko arakogwa n'inzego z'ubutungane.
Sejambere ibikorwa vy'umugwi CNIDH bitera amakenga muri imyaka itandatu iheze. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 n'uwo mugwi watangura kwakwa icicaro ca mbere A, nawe nyene wari wagirijwe na ONI ko wirengagije ihonyango ry'agateka kazi na muntu ryabaye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Inyuma y'imyaka itatu mu mwaka w'ibihumbi 2021 uwo mugwi warasubijwe muri ico kibanza ca mbere, wari wasabwiye kwigengesera no kwerekana ko vy'ukuri wigenga. Uwo mugwi urizeye ko amatohoza yakozwe na ONI azosubigwamo kugira ngo iyo ngingo ifutwe, gusaba ko abahinga ba ONI bokwishikira mu Burundi bagatohoza bakabaza amashirahamwe akorera mu gihugu hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kugira ngo menye ukuri nyako. ingingo idahindutse akanama ka ONU kerekana ko umugwi CN IDH utazosubira kuja mu nama za ONU ivyo navyo bigasegura ko igihugu kidasubira kuronka akajyo hame naho gishikiririze ngana gateka kazi na muntu kifashe Pierre Clavier ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru urakoze tuve ku Burundi tuja ku Rwanda hishami rya ONU gitayimunzi ku isi RCR divuga ku gisata cyo gutanga ubuhungiro mu Rwanda kidatunganije neza ku buryo bamwe mu bimukira bo muri ico gihugu bo kwimurirwa mu Rwanda. RCR yaraye bivugiye muri sentare nkuru y'Ubwongereza ejo kuwa mbere aho yari yahawe uruhusha rwo kugira ico ivuga ku ngingo yo kwimurira bamwe mu bimukira b'Ubwongereza mu Rwanda. Abanyamategeko baserukira RCR muri no dossier sigura ko kunungika bimukira mu Rwanda bibashira mu kaga ko gushobora kwisanga amaherezo u Rwanda rwabarungitse mu bihugu bindi aho bashobora kwicwa canke bagahohoterwa. Ivyavuzwe n'ishami rya ONU gitahe impunzi ku isi RCR bije bihinguvu ingingo ya Sentare Nkuru y'Ubwongereza yari yavuze mu mwaka weze ko ukurungika bimukira mu Rwanda binyuranye n'amategeko. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak ico gihe yatesheje agaciro ingingo ya Sentare biciye mu gushiraho itegeko rishasha ryemeje abashinga mateka bavuze ku Rwanda rubwirizwa gufatwa nk'igihugu gitekanye kubimukira. Laurent Dembiski ari mu baburanira RCR yabwiye itorokanizo ry'amakuru ya Bongereza Reuters ko hari ivyemezo vy'uko Rwanda ruhora rwirukana bimukira. Maître Laurent yemeza ko igenekerezo ryandwi ukwezi kwa 12 ko mu 2023 RCR ubwayo yeretse abategetsi b'Ubwongereza ivyemezo vy'abimukira indwi u Rwanda rwirukanye. Madame Laurent yagize ati igihe dutanga ivyemezo nawo munsi umushikiranganje Sunak yarungikiye abashinga mateka itegeko rishasha ryo kurungika bimukira mu Rwanda. Kundi ruhande mu rwandiko aburanira leta y'Ubwongereza barungikiye ubutungane bw'ico gihugu bavuze ko itegeko rirekura ko bamwe mu bimukira b'Ubwongereza burungikwa mu Rwanda ribwirizwa gushirwa mu ngiro mu kurindira ko ubutungane bugira ico buvuga ku vy'umutekano w'u Rwanda ku mpunzi muri rusangi. Ubwongereza bwatangaje ko abimukira ba mbere bazorungikwa mu Rwanda igenekerezo rya 2024 z'ukwezi kuza kw'indwi irungikwa ry'umurwi wa mbere w'abimukira bashitse ku butaka bw'Ubwongereza biciye mu nzira zinyuranye n'amategeko rizova yamara kuzotahukana insinzi matora ategekanijwe mu Bwongereza itariki ya 4 y'ukwezi kw'indwi. Umugambi uri ku butegetsi ukaramu kutsinza amatora amahigwe ko barungikwa ni menshi. Niwaramuka utsinzwe naho bashobora kutagenda kuko umugambwe w'abakozi utavuga rumwe n'uri ku butegetsi udashigikiye na gato uwo mugambi wo kurungika bimukira bo mu Bwongereza mu gihugu cy'u Rwanda. Ijwi ry'Amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye. Igitero abarwanyi bo mu murwi ADF witirira idini rya Kiislam bagavye mu gisagara ca Beni kiri mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Republika ya Demokarasi ya Kongo cahitanye abanyagihugu bagera kuri 80 abandi benshi barakomereka abataramenyekana igitigiri baranyuruzwa. Leta ya Kongo ejo kwa mbere yatangaje ko iri kwikora ibishoboka kugira ngo ibohoze abari mu minwe ya ADF. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru Jemi Shukrani bakomera.
Aya makuru remezwa n'abagize societe civile territoire ya Benin bavuga ko abo barwanyi ba ADF bagabye bitero bitandukanye uhera mu cyumweru gishize mu territoire ya Benin. Ababemeza ko bimaze guhitana abaturage barengeje 140 ubwo leta ikomeje gutanga imibare iri hasi cyane. Leta yo ivuga ko abishwe ari 41. Ibyo bitero byibasiye lokalite za Masala, Mahihi ndetse na Kene zose zibarizwa muri groupe ya Madiwe muri iyo territoire aho umubare munini w'abahitanywe nabyo wiganjemo abagore n'abana ndetse n'abakecuru. Societe civile du Congo ivuga ko abo bose bishwe n'imihoro n'ibindi bikoresho gakondo bitandukanye byari byitwajwe n'abarwanyi ba ADF muri izo lokalite. Imibiri y'abaturage 80 n'imaze kugaragara mu irenga 100 yahitanywe n'icyo gitero. Mu itangazo rya guverinoma ryashyizwe hagaragara na bwana Patrick Muyaya, ministre w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma, yemeza ko kugeza ubu abantu 41 aribo bahitanywe n'ibyo bitero bya ADF. Muri bo leta igaragaza ko 39 biciwe muri lokalite ya Masala na Mahihi, abandi babiri bakicirwa muri lokalite ya Kene. Izo lokalite zose ugwaresha tuzibasiwe n'ibyo bitero zihuriye mu kiswe komine ya Cyamiya Kantin aho ku nshuro yayo ya mbere hakorewe mu bwicanyi nk'ubwo. Muri iryo tangazo kandi guverinoma ivuga ko yatangije ibikorwa byo ku rwego rwo hejuru bigamije kuvana mu mbabuko ya ADF abaturage bashimuswe n'uwo mutwe muri ibyo bitero. Mu kiganiro yageranye n'Ijwi rya Amerika mu gitondo cyo kuri wa mbere, Nixon Muhindo umuyobozi ushinzwe gutangaza makuru muri Societe Civile du Congo ya territoire ya Benin yemeje ko abaturage barengeje 100 aribo baguye muri ibyo bitero bitandukanye n'ibivugwa na leta. yatubwiye ko iperereza rigikomeje mu kugerageza kurinda imirambo dore ko umubare w'abishwe ari munini cyane.
Le gouvernement venait de faire un communiqué dire que il y a au moins plus de
tangazo rya leta rivuga ko abapfuye ari 39 ikongeramo n'abandi babiri bakaba 41. Ibyo ni ukubeshya, ntabwo bihwanye n'ibyo twebwe turi kubona hangaha. Habe na gato, ubu imibiri tumaze kubona ni 80 mu bushakashatsi twakoze. Biragoye gutanga umubare w'abantu 39 ahantu hakozweho n'igitero cya ADF zabapfuye barenga 100 ko twebwe hangaha. Ubushakashatsi buracyakomeje kugira ngo turebe ko tubona indi mibiri. Uyu yongeye kuduca ibyo bitero byabereyemo tutabarizwa mu nzego z'umutekano izo arizo zose, akaboneraho gusaba leta ndetse na FARDC gukora ibishoboka mu gukaza ingamba z'umutekano mu bice byose bya teritwari ya Benin.
Ahangaha
nta mubare w'abasirikare ba FARDC yewe na polisi y'igihugu ugaragara kuba ari mwinshi, n'ababa bahari ni bake cyane. Ntabwo bashobora kurinda umutekano w'abaturage bo muri gurupe yacu kuko ni nini cyane. Abaturage barahangayitse cyane rwose kuko murabizi ADF ni umutwe wica abantu utagamije inyungu iyo ariyo yose, ahubwo guhungabanya umutekano w'igihugu. Niyo mpamvu dusaba ubuyobozi gufata ingamba zifatika kandi zikomeye kugira ngo ubu bwicanyi butazongera kubaho muri aka gace, cyane ko aribwo bwa mbere. Baharanira uburenganzira bwa muntu bakorera muri ako gace bavuga ko kuba inzego za leta zidashyira imbaraga cyane ku mutekano w'abanyagihugu bibatera impungenge zikomeye. Ricky Patrick Paluku numwe muri bukorera muri teritwari ya Benin. Uyu nawe yabwijwe rya Amerika ko abiciwe muri icyo gitero barengeje
100.
Abishwe ni benshi cyane, umubare ntabwo ushobora kumenyekana vuba byihuse. Hapfuye abantu barengeje 100 kandi abo bose ni abakongomani bari ku butaka bwa Kongo. Ibyo ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye agahinda kubona abaturage bicwa nk'inyamaswa mu gihugu cyabo. Leta yarikwiye gufata ingamba zikomeye uko kubi birenze ukwemera. Kuba ntangabo za FARDC cyangwa na polisi y'igihugu zibarizwa muri aka gace bizakomeza gutera impungenge abaturage cyane ku mutekano wabo. Kuva aho umutwe wa ADF watangije ibikorwa bya gisirikare muri teritwari ya Benin no mu ntara ya Ituri, abaturage barenga 1000 bakomeje kugenda bicwa abandi bagashimutwa. Abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko kuva aho ADF ikoreye ubwicanyi kuwa gatandatu ntangabo za FARDC zihabarizwa ahubwo kwakorera imitwe ya Wazalendo. Ubu bwicanyi buje bukurikira ubwakozwe n'abarwanyi b'umutwe wa Codeco bivugwa kufatanya n'uwa ADF mu teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri irana umupaka n'iya Beni, aho abanyagihugu barenga 37 nabo bishwe abandi 16 bagashimutwa. Icyo gihe guverineri wa Ituri General Luboya Nkashama Joni yabwiye itangazamakuru ko hagiye gufatwa ingamba zikomeye uyu mutwe ukarandurwa burundu muri ako gace. Jimmy Shukurani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu rukurikirane rw'inkuru zihariye zibasobanurira amatora muri Amerika. Uno munsi mugenzi wacu Thomas Kamirindi araduha umuco kuri aka kabazo. Amabohero yo muri Amerika yobarindiriye uwahoze ari president wa Repubulika Donald Trump. Thomas Kamirindi.
Ku itariki ya 30 y'ukwa gatanu gushize, urukiko rwa rubanda jury rwo ku rwego rwa leta ya New York mu burasirazuba bw'igihugu rwahamije Trump ibyaha 34. Umucamanza ukuriye urubanza Yuan Marshan azamusomera igihano cyo ku itariki ya 11 y'ukwezi gutaha kwa 7. Amategeko ateganya ibihano bitandukanye ashobora guhitamo: igifungo kiva ku myaka 4 kugera ku myaka 20 muri gereza, kumushyira mu kato mu rugo iwe igihe runaka, ihazabu cyangwa se imirimo ifitiye abaturage akamaro. Trump niwe wa mbere mu mateka ya Amerika wabaye perezida wa Repubulika uburanye mu rukiko mpanabyaha kandi rumuhamye ibyaha. Mu gihe kiburanisha, umucamanza ntiyahishe ko ari urubanza rudasanzwe kuko Trump yategetse igihugu kandi ashobora kongera gutorerwa kukiyobora mu kwezi kwa 11 gutaha. abanyamategeko bibaza rero niba azamufunga. Bamwe bavuga ko bishoboka, abandi bakavuga ko bidashoboka. Mu kiganiro yagiranye n'ikigo ntaramakuru Reuters, avoka Andrew Weinstein wazobereye mu manza mpanabyaha avuga ko bitarabaho ko umuntu ukomeye uhamwe n'ibyaha bwa mbere mu buzima bwe ahanishwa gufungwa. Abandi banyamategeko byibura batandatu Reuters yabajije basobanura ko akenshi na kenshi igihano muri bene izi manza gikunze kuba ihazabu. Mu basanga Trump ashobora gufungwa harimo Joseph Tully, avoka wazobereye mu by'amategeko n'imanza mpanabyaha.
Given his age, given his lack of criminal history,
kubera imyaka ye, kubera ahamwe n'ibyaha bwa mbere mu buzima bwe, ntazahabwa igihano kiremereye.
Trump afite imyaka 77 y'amavuko. Umunyamategeko witwa Michael Cohen yigeze kumubera avoka, nawe yaburanye ibyaha bimwe na bimwe nk'ibyahamye Trump. Yakatiwe imyaka 3 y'igifungo. Avoka A.B. Smith akaba na mwarimu w'amategeko muri kaminuza Georgetown y'i Washington D.C. umurwa mukuru wa Amerika asanga urubanza rwa Cohen rushobora kuba icyitegererezo.
Donald Trump yari kwisonga mu mugambi wo gukora ibi byaha. Michael Cohen byamuviriyemo igihano kitoroshe cyo gupfungwa. Yamaze amezi mu gasho, aka rero na karorero umucamanza ashobora kurabira ko agahanisha Trump gufungwa.
Umucamanza Mershon wabivugaho iki? Ku itariki ya 16 y'ukwa kane gushize, mu gihe cyo gutoranya abaturage ba jury, yarababwiye ati buri wese yumve neza ko Trump aramutse hamwe n'ibyaha ashobora guhanishwa igifungo. Naho ku itariki ya 6 y'ukwa 5 gushize, mu iburanisha rwagati, umucamanza Mershon yihanangirije Trump ati nkubwije ukuri, kugufunga nicyo cyemezo nshobora kugufatira bwa nyuma, ariko nukomeza gusuzugura urukiko nzagufunga. Icyo gihe Trump yari amaze guhamwa n'icyaha cyo gusuzugura no gutuka urukiko inshuro 10. Umucamanza yamuhanishije ihazabu y'amadolari 1,000 kuri buri nshuro yose, noneho yose hamwe aba amadolari 10,000. Abahanga mu by'amategeko bavuga kandi ko umucamanza Mershon ashobora gukatira Trump gufungwa kubera ko Trump atigeze yicuza ibyaha byamuhamye. Gufunga Trump byagira izihe ngaruka ku bikorwa bye byo kwiyamamaza? Stephen Cohen yigeze kuba umushinjacyaha wo ku rwego rw'igihugu. Muri iki gihe yigisha iby'amategeko mu ishuri rikuru ry'amategeko rya New York, New York Law School. Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika asanga bitazamukoma mu nkokora.
Urubanza nirumara gusomwa, hazakurikiraho kujurira. Bizamara amezi menshi ndetse bishobora kurenga umwaka.
Nubwo rero yakatirwa gufungwa, Trump ntiyahita ajya muri gereza igihe cyose urubanza rutararangira burundu. Hagati aho, amatora yo ku itariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha azaba yararangiye. Ku rundi ruhande, abahanga mu by'amategeko basanga byaba ari ikizame gufunga umuntu wayoboye igihugu kandi ushobora kongera kugitegeka vuba, cyane cyane ku bakozi ba gereza n'abakozi ba Secret Service, urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu n'abigeze kuba bo. Bagomba kubarinda aho bari hose n'igihe icyo ari cyo cyose ubuzima bwabo bwose.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu kirundi no mu kinyarwanda, nshuti mwari muteze amatwi ikiganiro Iwanyu mu Ntara. Aha niho icuno munsi kirangiriye. Ndabashimire cyane kwa mwaduhisemo mu yandi maradiyo yose kugira ngo mutwumvirize kuri mikro no mu buhinga bw'ivyuma. Mwari kumwe na Diane Nininahazwe yabateguriye yongera abashikiriza ikiganiro Iwanyu mu Ntara cuno munsi. Ku izina ry'abagenzi banje bose ndabike banure, ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose. Turongera mu bindi biganiro biri imbere tugiye kubategurira.